mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwo muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio Juri Yobora. Amahoro inshuti bakunzi, muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Nikiganiro mwe gushikirizwa na Joy Diane ninahaje
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze Uburundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu buraje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyesha makuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya Perezida mushasha hari icizere aha abamenyesha makuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyesha makuru zigo niki ku butegetsi bushasha, niki kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nyino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri mu zaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze n'uko Perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitaniye n'Uburundi byo bagora kuvugira kuri no radio yugawe muri ico gihugu. Turasavye imbabazi rero kubibazo nkumbure vyari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaka.
Yego, mwakoze namu kugutumire.
Deka ikiganiro cacu Bob tugihere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha makuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe n'ukubizi subwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bene utwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi Perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikiringo cyiwe cya gatatu. Muzi yuko aricyo catumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo. Yaragumye atera kamo abarundi abasaba gutaha, ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahifatamo kuko ntazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobandanya arangura ivyo Burundi ivyo yakora. Rero je nibaza ko akarubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo uhungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka aho no mukubeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangiza ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho, reka tuvugwa musubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ari karatera kamo abarundi mu majambo babicisha mu majambo mu maradio nengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi n'igihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara y'imbonera kure uwo mugambi CNDD-FDD washize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta
aho hari mu bihumbi
rw'iperereza
aho hari mu bihumbi 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubira aba ntacigeze gihinduka mu bintu byacumye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bakinye ubwicanyi bwinshi buba harimo umushikiranganji w'umutekano arengiye yome bunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya buraya haba za leta zunze ubumwe za amerika byaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane rwose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarongoye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuzwe mu bwicanyi bwinshi muri iyo myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu mbere z'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko ku bwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya CNDD-FDD naho Ndayishimiye atari we yari ayihagarariye rero bisigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashyigikiye amabi yose yakozwe
nashaka gusaba ko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushobora kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo cy'abamenyesha makuru uyu yarabaje ati akamu yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba bobo
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nariko ndavuga biri mu byacumye abamenyesha makuru bahunga nagomba ndababwire yuko abamenyesha makuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu abanyagihugu nabo abamenyesha makuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushyikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyesha makuru bawe ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bo nyine nk'umugwi w'abamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nari kongerageza ngo ngusigurire akujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyesha makuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo icubutse nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagara abamenyeshamakuru bomowe bagasigirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru bahunze turabateye akamo mu minsi ija tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzoroha
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nayikomishura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyesha makuru nicyo gituma rero mu ncamake nagenda ababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igifungo cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka nta humure riri mu kamo ka Ndayishimiye ariko gituma nibaza nkanje nk'umumenyesha makuru ko nta kamo nigeze numva yaziteye
Guhijugi Amerika Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icizere camenyesha makuru barenga ijana bakura ama radio yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'icahe kwino ntwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icigona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baraturungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe agira ati
ndabaramukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cifuzo cyacu nje uko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu cy'amavukira kandi na musaba nuko yogabanya ibihano akabiheba by'abarundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu yego ndabashimiye
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uravye imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma kurutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa nico kibazo nawo urimo mubashobora kuvuga kutahukana canke guhimirizwa ico umunyagihugu avuga coco kivuga kwiki nico bona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imice y'abatandukanye bari mu buhungiro handibutsa ko hari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntonde z'abaronderwa n'ubutungane bw'i Burundi
Murundi umwe gihugu ndamwumvise umwumviriza arajwe ishinga nuko mu Burundi bugaruka ituze abantu bagataha mu byabo bagiye buzakira kwitwa Burundi bw'amatano ubuki ariko nibaza kwimirira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta ikera kamo mu gutanga ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakibagira yuko abanyagihugu n'ijuju n'amakungu ntabwo ari ibijuju urumva ko nk'iyo bavuze ngo bateye kamo abantu ngo bahunguke bamaze kubona leta ifite bonyine ibintu by'ingonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashize ku bihano ngo babashize ku mitahe mpuzamakungu imitahe itigeze ikora bimeze nk'ibintu by'amaguyo ivyo vyose ni ibintu vyari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero murabona hari abanywanyi bakomeye ba CNDD-FDD hariho n'uwahoze atwara uwo mugambo wa CNDD-FDD yari arongoye umugambo wabo ba Evariste bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamateka Gerard Ndakumana yarongoye umugambo wa CNDD-FDD imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka wa nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo arava mu bihugu bya Buraya aravuga ati jewe ndavuye mu buhungiro ndatahuka iwacu mbere ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri bo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabarira mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda bati nyabo n'abo bantu ntibubahe impapuro za murekarengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'i Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bugabo bagakora ibihushane n'ibyo bavuze ibyo rero ni ibintu abarundi bari bakwiye kubona bakabyumva araba imitahe bashize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazina iyo yose muramaze kumva parisite ntaca ayivugako kuko Murundi urabona ko arafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumusabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuki zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko umunsi w'izina byomuva ko hanyuma agashobora gukorera ku mbure abarundi n'uburundi bigambiye
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira muvuge ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari kubijumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta shasha ihari atayemera none agace nagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari kiringo c'ukwezi kirenga ko yarahigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'amezi abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
jewe nagenda babwire nibyo narigeze no kubivuga icyo gihe nabivuga abantu banabifashe ko bishakiye Dariana, amena bari ya mawili hayikiguru chatu nari yuko kutu ya kama nisure no jewe na Evariste Ndayishimiye umu ya jihugu umu Evariste Ndayishimiye umu kuru yigiri no umu utahari nacho dufise jewe dufa kubgachu na tongo na nabi imu dufise dufa umu muzi icho dushobora kuba dufa nikunge mezona bari kubarengori jihugu chatu nari umuntu ashaka iyo muha kanya Evariste Ndayishimiye ukwezi nibyo ni guto ariko buriya si guto n'umunsi wose burya si amasaha 48 si mato kugira umuntu afata ingingo ibereye kugira umuntu afata ingingo umutima w'iyo wipfuga gusa ikigaragara nibyo murabizi mu bijyanye na kahise cyangwa mbere na n'ubuhinga abantu baravuga bati amaleta yose cyangwa umukuru w'igihugu bamurabira ku mezi atatu amaze kuminsi ijana bamaze atwara igihugu niho baraba bakabona intumbero iyo ntwaro bifite aho onye rero niho navuga ni reka tumurindire tumuhaye mezi atatu tubaye ibyo aza bamaze gukorera abarundi ariko ukwezi si guto ku mukuru w'igihugu afite ishyaka bamaze gukora ibintu byinshi murabaza turafite amakuru yuko hako abantu bohungukiye kubaka i Burundi ahubwo hari abariko bararondera ibintu by'i Burundi bahunga kamwe kamwe mu bihugu byo mu karere
hama abavugwa nabo ko bataha bava muri Tanzania hariho abo bivugwa ko bataha bava muri Tanzania na RCR yaranavuze ko hariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu birabera mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye n'ubukimbiri nta handi zindi yagasinzi yari bwabe kumbure ni naba aho ngeza kubona murabona ingene ni ijoro rimwe ryahiga ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo cyangwa igendanira kure gikorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije ni ijoro rimwe gusa abarundi batanu
ahubwo ngo ni
batandatu bagenda kubwira yuko muri kino gihugu cya Tanzania hari abantu barenga 40 bamaze kunyurizwa atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyurizwa bagatwaga Burundi kugira ngo yabikirwa n'ayo mashyamba ya Tanzania Tanzania ni igihugu kiri kukibera nabi akarorero muri politiki ya kano karere n'abariko baravuga bati hako twikirwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko bagenda reka tuje kugwa mu matongo iwacu reka tuje gutwira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe sikuvuga ko hari abantu batashe kubera ituze riri mu Burundi
ayo makuru yafitiye ibyemezo muyafitiye ibyemezo nk'amenyesha makuru Gabob
ayo makuru tushobora kuvuga ibintu adafite ibyemezo ni kubera turi kure na kure ni ukwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabuma semerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora utuntu twose twahora dukora tudufasha
wavuze ati nta cizere hari umunyagihugu wavuze ati haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yo umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana wewe na uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uvuga ati byari kugenda neza n'ibyo aho ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyeshamakuru bahunze muri no minsi ya mbere ubona bitariko biraje habona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye
barasitsi byo bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira injyango agashikiriza cyangwa basugwandiko cyangwa akagira n'intumwa arungika kuvugana n'abantu bamwe bamwe birirwa n'ako kamukiwe iyo avuze ati turasira kama abantu bahunze bahunguwe ejo data nibareke Bob Rugurika umutera kamo ariko basi bababwiye bati hari radiyo y'u Burundi twaturiye twugaye turateye akama bahoze bayikorera ko tugiye kuyigurira mu minsi ya vuba dushyireho imigi igiye kuvugana n'ababijeje ingene ayo maradiyo yoshyira gukora hariyo amaradiyo ya za rpa hariyo amaradiyo ya za gonesha fm hariyo amaradiyo ya televiziyo za rovesitamu ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo imigambo mushika murenga 10 muri mu buhungiro turabate ya kamo ndagarungikira mu mwisiza inkuma y'ubushikiranganje bw'inkwari hagati mu gihugu ngo yage izingene dushobora kumvikana mugatahuka mu gihugu tugakomeza
yaravuze ko agiye kurungika mu mubonano aheruka kugirana n'abari muri leta yiwe yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura amatari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo ziri
Ega ivyavuga murundi ni bimwe na nkurungize yamara imyaka ariko arakora none muri bagiye imyaka umushikiranganji w'intara hagati ya Nkurungize Pascal Barandagiye yamaze ari kariyerekeza mu mabarabara ya Bujumbura Dar es Salaam Bujumbura Nyarugusu azazana Kivale ariko aza ngo kubwira amajambo y'ihugu ngo barundi bahunguke baraniyo ashobora guhamagara abarundi ngo bahunguke kandi bariko bumva abantu bariko baranyurizwa n'ubu hagiye Bujumbura
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe ivya politike buzuye amabohero kuva mu 2015 kwa tacho bagomba kubavuga ko ega nawe nyene barakeneye kubaka Uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwaronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira kuri no radio juge ya America ariko kandi hambavu yako kabazo Carlen hari byumviro byuno atashinye kuduha amazina yiwe
benshi muratswa batayibutse ga leta amwe bataye kwego gucungera imitekano babasodana na police tuzose ninguvu z'igihugu tatatanye rero kaya kamu n'ukuri nikeza uko kazotuma yucisununura uko zijya nguvu amazo garuka tuzogarukanisha kajye gukora kujya bakora rero kaya kamu kuntu kakiriwe n'ukuntu nibaza kakigwa benshi ntibahunze batewa kamu bahunze imvo z'umutekano bamwe uko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi bateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo byose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bakafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamu ko bacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka akarero ivyo kugwa cambere ko boraba bujya bushobwo z'ibihumbi n'ibihumbi mutekano umushikiranganje nako umutekano yakivuze neza uvuga ati tijya ushimo umuntu mu gasho cyo kikabandanya kimugaburira mu guhomba rero bijya bihumbi bashize mu gasho ni nguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambwe kubera batumvikanye kuvyo ubwoko canke kuvyintara yabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose zari nguvu z'igihugu ajya leta yacu yokorana igashiraho itegeko kandi ni itegeko ritobasaba inguvu nyinshi kuko niryo kurenganura barenganijwe ati abataye ubuzi bwa leta leta ko umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abayikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha itari bwahere agasubizwaho ibyo byotuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse ko bumva ko umutekano batsimbataye bumvise yuko bapfunze bapfunguwe bakumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure zo biruka inyuma ata bya bindi byo gukizura bigikorwa n'abasivile abatabihembekwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano bakumva yuko basubije mu buzi izo byotuma benshi baza iyo mvira nawe ibihumbi n'ibihumbi barafise umukoresha nka leta ibabwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu by'amazi mu mavuriro na hihe n'inguvu z'igihugu ziba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi icaye uno munsi bakayishyirako gikumu abo bose boza ko nakubwiye sikigwa ndabaha barazi uko ataheza nk'umuhira boca bagaruka bugaruka ko n'inguvu zatatanye kuko benshi barateshije ubuzima babutaye ko nta muntu atagaza atagiyeho kandi rero icyo leta nicicarire sijyambere byaba bikoze mu gihugu cacu murazi yuko byakorewe abahungurutse naba rero leta kugira yitwa ko ari leta nkozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishizemo ishaka byashoboka byotuma n'abandi bikorera utwaba bavuga ati cya gihugu utoja kugikorera mu uko wikorera utwiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafise ibyo bakora bari bafise ibyo bikora kandi baratera imbere ikibaraje ishinga cyane abikorera wari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwabo gukorera iwanyu
akamu ngo niko bacura gusumbya ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi urumva ko baraciye ubwenge ibyo rero nibyo sende desede ashoboye gutahura nuko nyine ifite ingene n'ubundi isoko n'igihugu umuntu ari ingene kiragitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge rero bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara twebwe dushaka amagambo dushaka ibikorwa ibikorwa nabyo ni ibintu ibikorwa ni ugufata izo ngomera kuri byose zakoze amari zakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ngarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bajeje umutekano nigufata bajya bicanyi bose binyegeje mu nzego z'igipolisi igishoga n'inzego z'iperereza bavugiye haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwisigura ku bibavugwa ko hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'agace kagira ngo y'ababiri harimo amashyirahamwe mpuzamakungu agira ibyegeranyo avuga ati babona aba bantu banani kanaka kanaka bahavugiye muri ubu bwicanyi bw'abanyagihugu bw'abanyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigeza umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kazungu w'iperereza yagize umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyitse mu mirimo y'ubutunga abantu bicwe bagize uw'amahoro n'amazina umengo yabaye bimwe mu gifaransa bita opre n'amazina umengo yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa igihe rero cyose abo bantu abarizo baziba barongoye inzego zimwe zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigira bitara kamo kiyorere rero jyewe nkagira nti abo banyagihugu barundi bazumvise uno munsi simbona icyo iyo leta iriko irihatira mu kuvuga amajambo ngo tujye ku bintu kimenya nibakore ibikorwa nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tubyumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe ivate ndayishimiye amaze ahashyikiriza ubutegetsi ubwicanyi mu Burundi burabandana agatotezo karabandana mu mazi bisi bumva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konsesa bimana konsesa
mbebo ayo makuru
ni umutamakazi bariko baranyaza inzu musantere bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamucubirira nitwe ry'imbuye wumva iyo ntwaro abanyagihugu bo
mutarange nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu byo we yibaza ko byotuma icizere kigaruka ari ugushyiraho itegeko yise iryo kurenganura abarenganijwe muri bwo harimo ngo abatakaje uzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RP abisa nkaho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari RP yahameze gute inyubako ziracungerewe ivyo mwamakoresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko vyagenze
Itegeko rigeje guhana umukozi wa leta wese umutegetsi wese yitwaje amabanga afite mu gutoteza abanyagihugu ari uko kubakura mu buzi ari uko kubanyaga ari uko kubononera ibyabo iryo tegeko ndiho iryo ririho nagenda ababyeyi yuko nitwataha mu Burundi igihugu cyaciye kugaruka n'iteka igihugu cyarenze abakuru b'igihugu n'indongozi zikunda igihugu ibyo byose bizoba abarundi banyazwe amatongo yabo baje yasubizwa abarundi bakuye mu buzi bwabo hadakurikije amategeko kugira hakivemo abo batendedede abo bazitwarira leta leta ibyo bashungurusha mbere basubize mu buzi ibyo rero nagenda ababwiye ko amategeko y'uburundi nta bindi byose byasha byoza
uka ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nkaho uvuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka nica umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nabi imbere ko tubandanya ugorubanza uvuga ni ku rubanza gwega Burundi muri rusangi canke ni RP ya gusa
uya muri rusangi cyane n'itwari kwitwara muri rusangi kuko igereta yaparanganije n'ukuyoro twe twitwaye ku bintu by'ingene yaturira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari biriyo bakabyiba abapolisi turabaza abapolisi babitwaye uno munsi imodoka za RP ziriko zikoreshwa muri abapolisi nyine baduzire wabahoni kubonegenda babwire byobyo nicubite ko n'umwanya kuko ibintu RP yabuze sibyo biruta agaciro agateka abarundi bambuwe nagenda babwiye ko ivyo nyamamavene ndabizi yuko kigiye gusubizwa neza iradiyo RP yasubira gukayangana muri kiyogezi cy'Uburundi ivyo ndabizi mbere n'aya maradiyo yanditse yose n'abavyo batitwaye aho byagiye nta cyapfuye abavyoza gutwara kirya gihugu bazobacunganisha babasubiza ibyabo ikintu gusa kiboranira mbu ni uko nzi ko abo bantu bose bategetse icyose byagiranye igihugu abo bantu bose bategetse isambugwa ry'amaradiyo icirirwa ry'amaradiyo bacinga ibikoresho bya RP uno munsi bikaba biriko bikoresha inzego za leta nagenda bwe ko abo bantu babifitemo uruhara bose bazokubitwa intare mu gahanga kandi icyo leta nshasha izoba irishe agahombo bateye nagenda bwe ko bazobirira bonyene abafite ibyo bafitaje Burundi bizofatwa bidandazwe hanyuma bisubirize aho leta izoba yakuye mu gushumbusha abo iyo leta yabo yonyene
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabwiye yuko hariho bamwe mu batumire twari twiteze batashobe kuboneka ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyesha makuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe ari no mu murwi ujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi CNC akanama ya dimwo aratubwiye ko gaheze ubu dushobora gusangira ikiyago gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko atari kwavugira urwego CNC nubwo hari utubazo ngira ngo duke ashobore kuza aratwishura afatiye kuvyo abayemwo ngaho yabayemwo muri CNC amazemo igihe kinini Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe Rugurika mugenzawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduke kwijamba
ndakuramukije Bobo
ndakuramukije murakoze ndakuramukije namwe ndagira ko mugeze neza
Yego. Jerome hari akabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye ku bintu byifashe aravye majambo atandukanye ubutegetsi bugenda burashikiriza ku vyerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru atakibanza gafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wowe urabivuga kwiki
Yego urakoze jewe nibaza yuko iyo amatora heze urabona abahatanguye ikiringo gishasha abantu bavuye muri bya biringo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo ateza kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ibyo gusubira kunywanisha abantu kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu migwi itandukanye ubu rero nibaza ko icyo bariko barashyira imbere uri kurabiraba nukugerageza ko imigwi yose yari yatatanye yosubira ikiyunga iyo rero bavuze gutahukana impunzi nivyo sindumva bavuga ngo gutahukana bamenyesha makuru ku ruhande rwabo bonyene ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu jewe kubwanje numva umenga abarundi bose boba barimwo udafashe ngo umugwi ngo wamenyesha makuru ngo wabagwiza tunga ngo abanyapolitike ngo abandi mu migwi itandukanye je kubwanje n'umumenga ikibakishizwe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro rubuki umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza ko ariyo baca batangura bati mbega banaka bobo butahuka gute twoganira iki kugira batahuke icyo bosaba natwe icyo twobasaba cyobigiki nibaza ko muri iki gihe cyo gushyikiriza imigambi mikuru mikuru biba bikiri muri rusange hatabaragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku mugwi umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba nize twobusaba je rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane kubwanje umenga ntibirajya kuri kuburyo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba atangiye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero umugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bahunze
Bobe ya makenga yanyu ivyumviro vya Jerome biriyamaze
nibyo numviriza Jerome murundi avuze neza kandi naje ubyibutse nari navuze yuko nari nashimye naje kwishyura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora kumbure umuriro w'umenyesha makuru natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe cyo ntidusaba ngo umukuru w'igihugu nadutera akamo utwaco oya n'ukuri ariko turasaba ko akagaragaza ati abamenyesha makuru batotejwe ugariye umumenyesha makuru yakiriwe nibatahuke ibimenyesha makuru byabo tuje ukigene bisubira gukinga ibizi mu Burundi nibyo twari twibaza yokora atabikoze naho ntaco abazotanga abazagize bazotanga abazagize mbaumba bazoba batashe nk'abanyesha makuru kuko nibazoba bagiteye amaradiyo bagiye gukorera nico navuga andi yo kubyo Jerome avuze genda mutahurijana kujana
Jerome twavuze ko tutaza kukubaza cyane ibyo muri CNC kuko utari kuravugira CNC no munsi n'ubwo umunywanyi wa CNC ariko udukundire kano kabazo tugacishemo nk'ibisanzwe ikibazo cy'ayo maradiyo yugawe kiravugwa kwiki ngaho mu Burundi haba mu banyamwuga haba n'urwo rwego umugabo utaruvugiye cyane ni ikintu ubona kiriko kiratera uruhombo ni ikintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno butegetsi bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga itanu mu buhungiro.
Jewe ikibazo cy'amaradiyo yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise, jewe ndabifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu. Jewe rero niko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wariko burajyaho, jewe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyangwa gusanura ibyo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo. Rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga, jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibi bihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo, ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu byononekaye byo gusanura ibyasambutse, ufata ko n'ibyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe aja muri urwo ntumbero, hanyuma rero hakazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo wabwiyemeje byo gusanura ibyasambutse no kunagura ibyononywe n'ibihe bigoye igihugu cyaciyemo bizoja mu ngiro kimwe kimwe ukwacu. Nayo ku binyamakuru biba byugawe kubera byagirijwe amakosa y'umwuga, nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejejwe urwego CNC, nivyo ndarurimwo imyaka igiye kuba cumi mugabo sindaruvugira nkacavuga rero nti mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro, nibaza ko ivyo biganiro bizoba, ari bisaba ko hafatwa ingingo, nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zizijejwe, kandi ko mvuga ku vyo bavyugawe vyagirizwa nk'amakosa y'umwuga.
Ego reka twumve none wundi munyagihugu wasanga ugutaha kumire sabwe
ariko mu munzi nagomba ubunyene gucamera akajamu gato ishire ku byo je Roma yije kuvuga nagira ndamumenyesha kandi ndaramwibutse kubwa atabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri ino tariki atakinyamakuru na kimwe jewe ndi mu byugawe bigaturiga shugawe hakurikije amakosa y'umwuga. Imenyeshamakuru murabizi mu Burundi nta kindi imenyeshamakuru cyugaho kuri ingingo ya CNC cyangwa y'umushikiranganji ajejwe ibyo kumenyeshamakuru. Amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonerakure hamwe n'abakozi b'ibyo kugutereza n'abakozi ntako nashaka gushyira.
Ego ivyo nabitandukanije jewe navuze ko hari ibinyamakuru vyaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyaciyemo, ariko hariho n'ibinyamakuru vyugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagirizanye y'umwuga nk'ibindi. Ko ndavuga ibinyamakuru nka za BBC vodami, ndabona ibinyamakuru byugawe atari vyaturiwe, nabitandukanije.
Reka duse nk'abadegereza bukebuke ku musozi wa kino kiganiro, ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kogira neza, ugutahuka kw'abamenyeshamakuru kogira neza abanyagihugu, ariko agacishamo ijisho ico yise ngo abamenyeshamakuru batuka ubutegetsi bw'ibihugu vyabo, gutyo ngo nshize muri twa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo.
Amahoro cane abo kwijwi rya Amerika. Ndi mu Burundi hama nkaba ndi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi, nkaba ndi mu gice kigira kabiri cya maitrise. Hama mu bantu bahunze harimwo abamenyeshamakuru, nibyo hari amaradiyo atagikora, za Europea, za Tele Renaissance, za Bonesha, nibaza ko nyamukuru ari nkamwerezo. Rero haraho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radio zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga amakuru, mbere rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo twumva avugira hanze, ukamenya ngo harimo n'ibintu bifise intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara. None aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zige radio zahumura inzamba iki bishobora kuzotuma nubwo bohunguka bakabagirira ikigogwe bakagaruka bizotuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva abavuga ibi na biriya ko yamaradiyo yahumura ku buryo atacizere bazoba bakibaha nk'abanyagihugu nk'abamenyesha makuru bari independent.
Bo bivyumviro vy'uno menyesha vy'uno munyagihugu avuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemo cana maradeli mu bubungiro agasoza avuga ngo nta banye politiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki?
Uwo munyagihugu murundi ndamutahura cyane kuko kiro wenyine hariho abanyagihugu biyumvira gutyo na cyane cyane abanyagihugu baba bari mu bigambwe iri nka CNDD-FDD. N'abanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru, par exemple ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation bimwe twita akarangamutima ko gutohoza. Urumva nk'abanyagihugu ubumvise uri kuravuga ko umushikiranganji wa mbere iyo muba yagirwa amadosi y'ubwicanyi ukanayavuga niyo bumvise mubwije mutiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyezi y'ubusuma yahombesheje igihugu amamiliyari. Hariho n'abanyagihugu baci bavuga bati yaho iyo radiyo irubangukira tuka ubutegetsi barundi niyo kubatahura kuko baba bazi icyo ari cyo journalisme d'investigation niyo baba bazi n'icyo bita journalisme critique. Reka ntimwibagire ko mu mugenzi w'ikirundi harimo bya bindi cy'ukubaha ubutegetsi abategetsi, ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika icyo nakwita kubakurikiranya hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mu kuri. Uwo munyagihugu ugenda mutahura cyane kuko si umwe ariko ku murenge bake, ariko hari abandi benshi babitahura.
Hari ubutumwa nashimye kudasomwa kubw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi rya Amerika kuko ariho ubwaza bubatse imbere canke bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye. Ariko reka imbere yo gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaha ku rubuga mbwi guca Burundi, kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha, uriteze iki mu mpinduka zitandukanye?
Urakoze jene uvuga ko kazoza k'umwuga wo kumenyesha amakuru kari mu mpande zibiri. Ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo, ni ukuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga, aho umumenyesha amakuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha amakuru atari umucangero cyangwa atari umusezi. Aha ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga aho umumenyesha amakuru wenyine akora umwuga akurikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga, adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire ku bagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho. Aho rero ni ukuvuga umumenyeshamakuru ari izina wenyine, bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko, kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru, hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga. Ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki. Akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagararira umwuga wo kumenyesha amakuru. Gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu, umwuga ushobora kuzimangana. Ariko nkagira icyizere kuko ndanze mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi, ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugirana imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru. Ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega hoba hari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi, hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru, n'abamenyeshamakuru nabo nyine bafate ubutegetsi bubagwanya. Naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama, ibyagoranye bakabigorora, ibyatosekaye bakabitosora, cyane cyane ahari inama haba inama kandi Habimana.
Bobe, ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kiriya gihugu kuri muno butegetsi bushasha naka?
Sino zangutawe mango ndondere bindi byinshi mvuga Jerome yaje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'imfobeko nibyo kazoza kuvuga w'ubumenyetso makuru mu Burundi kari mu minwe y'imiguru ibiri hamwe hariho umuguru w'umenyetso makuru ubwabo abo rero nikijya kubatandukanya ngo tugenge abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero nibaza yuko ibyo byose abamenyeshamakuru n'umuryango umwe mu busanzwe nibo bakwiye kuraba nkokugira babivuge bakavuga bati ibintu two dukwiye gukora guma twicunge amategeko hanyuma tukikora twicunge n'ineza ya bose alo aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umumenyeshamakuru kari aho rero njyewe ngira ndabivuge ntandukanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umumenyeshamakuru kari ko kajya mu manga iyo ndaze iyo mwaga sende besede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi bisa ko bamutumye mugenzanzi Jerome Niyonzima hari mu rwego sente turabizi nziya zivuze hari imyaka wundi myaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira ababyogira ababarire biyandike umutamana nibareke kuba nibabe nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kuyivuga ba leta bajeje gukumira utwabo n'uhenda bahenda nibagende bahagararire iteka ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndashaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi urwego sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri turasabye sente nive mu gace rebe ntitubabwiye ngo nibakore ibi na biriya tugeze tubategeka ariko nibaraba ingene dukwiye ndikumutamana urwo rwego rwamye ruvuga nk'urwego rucingero kuri leta niriye ndikumutamana bahagararira agateka kabagiye bamenyesha amakuru yo kubatotejwa mu Burundi ntarinde kudoma.
Ego Jerome uzotumika ubwo butumwa bushikane muri sense nubwo no musudahagarire sense muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu n'icyo aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo urwego sense biyambike umutama
uko ubwira cyane sense yuvugira badamenyesha amakuru basanze bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyo ategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kujya imbere y'ubutungane atahusubira kujya kuvuga ngo mbega ngo rekuraba cyangwa igiruko mugabo icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyireguro byabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoza kubwira sense ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwahava nemera ibyo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jyewe nuko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo simwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegenza kuko burya umenyeshamakuru apfunzwe n'igihugu kiba kiko kirahoho.
Nuko rero Bobo yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashobora gukitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta cizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona abagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo abivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe jewe ndizera yuko atakintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabije inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibintu bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi. Jewe kuvaho mbone yuko nabari barahunze mu myaka 2065 bishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyane afise umwizero ko nibindi byose ubutegetsi bubishyizemo ishyaka nabo vyegana bonyine bakagira uruhara bagashyiramo ishyaka bakaganira bakajya inama atagira shoboka kuko bigira inama bigira Imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana gahindukira.
Yenu kwa kajambo kani mafise ma bila kezida ishimie kuwe lako dukita makuru menshi yaba kumoro heleza kurangura imigambi yipuru kajambo jeni waza nuku mutabira ala shogura gutela gata vishogura mutabira kugira ibintu bose bimubye ko ashobora gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobora gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatoteje kabanda kugarikana na bankunzi na ba dose ashobora gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye imigambo bari bageje kubaka demokarasi mu Burundi maze abarundi ishinge igihugu cyabo Uburundi bushyire kwica igihugu cy'amasano yose.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri sanga Bob ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze
akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba abagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimo y'abamenyeshamakuru bakorera mu maprovinsi hagati mu gihugu cyari gituma kumbuye ntashoboye kuboneka mu mwanya wa mbere w'ikiganiro. Hanyuma ikindi navuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cyogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko ubundi ngo ubitege bwa butegetsi bugishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri bya dutahuke bosaba ibi n'ibi 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 twasaba ko bifite ubugenduku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo nk'abashyi.
Ego wakoze nawe wejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze.
Jewe ni ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi n'ejo nimwantumira ari byo nshobora kugira icyo nterereye nzogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine ndahinda mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nibutsa ko Jerome Niyonzima nawe uri umumenyeshamakuru ngaho mu Burundi ukaba uri no mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye iganino bakoze abanyagihugu batandukanye batungikiye ivyumviro vyabo haba kuri Facebook canke kuri WhatsApp kuri micro mariko manager Diane Nina Hazwe ni kiganiro nabategura inongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza cha virus ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi ari naco gituma dusaba imbabazi kuri hose ho bahaba itwasorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanye.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza Chachu, who could tangy jumbo, who are bisaba kozi bakarolero batanga makuru